So treat yourself to that something special.
Nshuti zacu rero muteze amatwi ijwi rya Amerika, mwabonye Imana ikingura. Ubu ngubu rero radio ijwi rya Amerika itangiye ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ariko nduzi dusa n'abatangiranye n'akabazo ka technique gatoya. Mureke rero duhere ku makuru, amakuru mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho na Thomas Kamirindi. Ubwo ngubwo nduzi barimo babyirukankamo mu kanya baraza kubitegura. Duhere rero mu Burundi. Mu Burundi abantu batatu baraye baguye mu myigaragambyo i Bujumbura. Abantu bose hamwe bamaze gupfira muri iyo midugararo imaze hafi ibyumweru bibiri, bazwi neza ni 13. Ariko hari abaharanira uburenganzira bwa muntu bamwe na bamwe bemeza ko abantu bose bamaze gupfa ari 17. Hagati aho hari amajwi atangiye kuzamuka asaba ko amatora y'umukuru w'igihugu yigizwayo. Ni nka perezida w'inama y'ubutegetsi y'Afurika yunze ubumwe Dr. Nkosazana Dlamini Zuma uvuga ko uko ibintu bimeze ubu bitatuma amatora aba mu Burundi. Urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho ICC mu magambo ahinnye y'Icyongereza ruratangaza ko urubanza rwa Laurent Gbagbo ruzatangira mu mizi yarwo ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa 11 gutaha. Gbagbo aregwa ibyaha byibasiye inyokomuntu byabaye mu ntambara yakurikiye amatora ya perezida wa Côte d'Ivoire guhera mu kwezi kwa 12 mu 2010 kugera atawe muri yombi mu kwezi kwa 4 2011. Gbagbo yashyikirijwe ICC mu kwezi kwa 11 muri uwo mwaka w'2011. Mu Bwongereza, abaturage ejo biriwe mu matora y'inteko ishinga amategeko nshya. Amajwi aramenyekana neza neza uyu munsi, ariko ibipimo bya mbere na mbere byabaye amatora akirangira byerekanye ko hari mu ijoro byerekanye ko ishyaka rya minisitiri w'intebe David Cameron, ishyaka rero Parti Conservateur, riza ku isonga, ahubwo ndetse ko ryari hafi cyane no kubona ubwiganze busesuye. Ababisesengura baremeza ko David Cameron afite amahirwe menshi yo kongera kuba minisitiri w'intebe indi manda y'imyaka 5. Ibyo rero bavugaga mbere y'uko ishyaka ry'abatravayiste Parti Travayiste rya Ed Miliband ryari kumutsinda byasubiyemo rero abaturage bafashe ibindi byemezo. Mu byo David Cameron yiyamamaje avuga ko azakora harimo ko azakoresha itora rya kamarampaka referendum kugira ngo abaturage bemeze niba igihugu cyabo kizaguma cyangwa se kizava mu muryango w'Uburayi bwunze ubumwe. Ubwongereza ni igihugu cya 5 mu bihugu bikize bya mbere ku isi yose. Muteze amatwi radio ijwi rya Amerika. Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaraye yemeje n'amajwi 98 kuri rimwe gusa itegeko riha rero inteko ishinga amategeko ububasha bwo guha umugisha cyangwa kwanga amasezerano mpuzamahanga kuri gahunda ya nuclear ya Iran. Kugira ngo iryo tegeko ariko rirangire burundu rizagomba kwemezwa nanone n'umutwe w'abadepite mu cyumweru gitaha. Niko abantu bakeka ko rero inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite uzaterana kugira ngo wige kuri iryo tegeko. Perezida Obama nawe yatangaje ko azarishyiraho umukono niriramuka ryemejwe burundu na Congress, inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imishyikirano na Iran izasubukurwa kwa kabiri utaha i Vienna muri Autriche. Iyo mishyikirano igomba kurangira habonetse amasezerano ya burundu ku itariki ya 30 y'ukwezi gutaha. Murazi rero ko muri iyo mishyikirano Iran iganira n'Uburayi bwunze ubumwe n'ibihugu 6 by'ibihangange ari by'Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, Ubudage, Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. ACMI, ni ukuvuga Al-Qaeda mu kigobe cya Pers, yaraye itangaje ko umwe mu bayobozi bayo bo hejuru witwa Nasser Bin Ali Al-Ansi yishwe n'indege z'intambara za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi gushize mu mujyi wa Mukalla muri Yemen. Nasser al-Ansi yapfanye n'umuhungu we w'imfura n'abandi bantu batanu b'ibyegera bye. Niwe wari waratangaje ko Akmi yagabye igitero cy'iterabwoba cyahitanye abantu 12 ku kinyamakuru Charlie Hebdo i Paris mu Faransa mu kwezi kwa mbere gushize. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yaraye ageze mu murwa mukuru w'Ubufaransa, aho agomba kubonanira na bagenzi be ba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga b'ibihugu bitandatu bigize umuryango w'ubutwererane mu kigobe cy'Abarabu. Ibyo bihugu ni Arabia Saudite, Oman, Kuwait, Bahrain, Emirat Arab Uni na Qatar. Barategurira hamwe inama abakuru b'ibi bihugu bazagirana na Perezida Obama kuwa gatatu mu cyumweru gitaha hano i Washington no kuwa kane i Camp David. Baraganira kandi no ku kibazo cya Irani. Irani irimo yongera ububasha n'ingufu cyane mu karere k'Uburasirazuba bwo hagati cyane cyane muri Yemen. Bakeka ko Irani ari iri inyuma y'inyeshyamba z'abahuti bahiritse ubutegetsi bwa Perezida Mansour Hadi muri Yemen. Perezida Mansour Hadi ubu ngubu uri mu buhungiro i Riyadh muri Arabia Saudite. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ari kumwe na mugenzi we wa Arabia Saudite Adel Al-Jubeir ej i Riyadh mbere yo kujya i Paris, John Kerry nawe yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihangayikishijwe cyane bikomeye n'ibikorwa bya Irani mu burasirazuba bwo hagati. Mbere yo kugaruka Washington arabanza aganira na mugenzi w'u Fransa Laurent Fabius. Ndabashimiye cyane, mugire umunsi mwiza.
Urakoze Thomas ku makuru uheje kudushikiriza. Mu Burundi abantu barabandanya gusiga ubuzima mu myerekano yo kwiyamiriza umugambi wa Perezida Pierre Nkurunziza wo kwitoza mu kindi kiringo. Inkuru twateguriwe na Desire Hatuhimana ari i Bujumbura.
Imyerekano ikiraba mu Burundi yahinduye ishusho kuri uno wa kane, aho hari umuntu yaturiwe hakoreshejwe ipine y'imodokari arasharatokombera muri komine Nyakabiga. Uwo muntu yagirizwa ko iyo bari mbonerakure yatuririwe hefu ya kaminuza y'Uburundi kwibarabara ry'icumi muri Nyakabiga ya gatatu. Abatunga urutoke bakaba bari mu myerekano, ariko aba bakuri iryo barabara nta n'umwe yemera kugira icyo ashikirije ku gutinya ko yohava bibazwa mu butungane. Leta y'Uburundi iserukiwe n'abashikiranganji bane yishikiye ahabereye iryo bara. Ibintu byaheruka mu Burundi mu 1993 Edouard Nduwimana, umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, akamenyesha ko ari ibara ku Burundi kubona umuntu afaturiwe akaba yanahojeje ababuriye babo mu myerekano.
Ibiro twashaka izina rya leta ngambe na mbere kwifatikanya n'umuryango n'abandi bashobora kuba ari kwabura muri mwe n'uburyo tubabwira kurema, ariko cyane cyane dusaba abarundi mu bihe mwe n'ibigoye mu bihe bikomeye niho abantu baenda kurushirizaho gufatana munda. Tubasaba gufatana munda kugira ngo ntihagire utwagwa n'ishavu, ntihagire uwitwazwa cyangwa kiriya, bafatane munda hanyuma twizere yuko ibizoza bikarangira abarundi tukabana neza hanyuma no kuri ugeza ukamenyekana. Ariko dusaba yuko abantu bari kwarakora mwe n'ibyuko bo bihagarika ibi ntacyo bisabisana n'ivyo twumvise bahamaga ye abanywanyi babo n'abayoboka. Ibiratandukanye by'ukuri n'imyerekano bavuga birababaje cyane, biteye ubwoba ku buryo twibaza yuko aho umuntu aturirwa mwe n'uku murabona namwe yuko biteye umubabaro mwinshi cyane.
Pacifique nini nahazwe umwe mu barongo ya mashyirahamwe adaharanira ibicaro bya politike yatumye iyo myerekano iri kwirabera mu Burundi aratera ibyatsi abakoze ubwo bwicanyi, akamenyesha yuko mu gihe abantu boza baricwa abandi bakoma amashyi icyo biyemeje cyo bakiriko kirabananira.
Abantu bose babakoze icyo kintu, abantu babagandaguye uwo muntu ntabwo bari kumwe na twebwe, ibyo bintu ntaho bihuriye n'ibyo twemera mu mashyirahamwe aharanira agati y'akazi na muntu. Umunsi tuzaba tugishobora kubaho ubuzima bw'umuntu, umunsi umuntu azoshobora kwicwa abantu bakarorera bakabikomera amashyi, umunsi kwica umuntu kizoba ari ikintu gisanzwe, niwo munsi twese tuzoba twananiwe. Ibi byose turiko turakora nta na kimwe bizoba bikimaze hamwe byoshika ko guheza ubuzima bw'umuntu atacyo bizaba bikitubwiye.
Aho naho ni muri komine Kinama, aho abantu babiri baheje gupfa batewe grenade. Abanyagihugu baho hantu bakaba bari bashavuye cyane, na cyane cyane bashavurira igisirikare kuko ngo baraswa kirerera.
Bamurashe abasirikare babona amaso kuyandi banse gukora icyo akazi bajejwe. Urumva twabagije savuze ati abanyagihugu nimba mubona ko ata nguvu mufise zo kuhangana izo mbonera kure, batureke twebwe tuyipambanire n'izo mbonera kure.
Ukwihorahorana kwaciye kwibonekeza aho imbonera kure yagirijwe ko yari mu gitero cyo mu kinama yafatiwe muri komine Nyakabiga kwibabara rya gatandatu irakubitwa ihakwa kwicwa iyi abasirikare batarenguka inzu yabo bagizwa ko ari imbonerakure yabomowe abapolisi n'abasirikare ariho bari bakaba bayisanzemwo amabendera ya CNDD-FDD ibirato n'impunzu z'igisoda be namakarata kananga muntu atujuje kuri uno wa kane rero ishyirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge ikaba rimenyesha ko abantu 13 bakomeretse batatu nabo baritaba Imana Deziratunga Imana Bujumbura ijwi rya Amerika
tukivuga kandi kuri imyerekano umugenzi wacu Tabita Mukamusoni yaragendeye makarite y'Bujumbura ari mu Nyakabiga aho iyo myerekano yaranzwe n'ubwicanyi tumutega amatwi
Aho ni muri komine Nyakabiga imbere y'umutaga kuri uyu wa kane aho umuntu yarayejeje guturigwa n'abagira imyerekano yongera yicishwa amabuye abo barira n'abafise impuhwe badatahura ibiriko biraba uwo yafashwe yari kumwe n'abandi babiri bobo bashoboye gukira uyu numwe muri abo
twe gusa twatuje kuraba aho iyo site cyo kimwe niyo mu Kamenge batubwiye yuko hari iyo ngaha mu Nyakabiga niyo mu Kamenge twodugije zitatu
uyu mufasoni yaraho imbere y'uko iryo bararigwa
Arabantu babasanze muri kya kinogo bicaye. Bacha barababaza rero ico cyabatumye muri kya kinongo. Ujyanye n'irya Shanti ngo niyo yabatumye. Kora to dufite nimero z'ujyanye ni Shanti, cyo turababaza nimero za. Mutubwire nimero zawo za telefone. Barazitubwiye tugiye kuri aho bidahugije. Icyo twaje cyo wamagara aba jene bababaze icyabazanye muri kya kinogo bari batatu. Umwe yagiye. Umwe nituze yiruke. Nibatubwiye aho bavuye.
Ibara ntijyaguye mu Nyakabiga gusa ugaruka gwimbonera kure ruri kumwe n'abapolisi bateye grenade ku muhingamo kuri uyu wa kane muri karite ya Cibitoke mu bari baragira imyerekano umuntu umwe yaciye yitaba Imana ubwo nyene aho ni mugihe mu gitondo muri iyo karitsiye nyene hari yitabye Imana abantu babiri bivuye ku grenade zitatu zatewe n'imbonerakure n'amasasu yarashwe n'izo mbonerakure nyene
Uwo muntu baraje mu twari kumwe amashashyo mu muto twari kumwe guki uwo mu office turabwira murase nguje mu office yaci yamanika amaboko arabonye arashye nyamuhungu acya yiruka manuka
muri karitsiye ya Kinindo kwibarabara bita iry'abashinwa imodoka itembereza imikate yaturiwe n'abagira imyerekano kuko bavuga ko badashaka umuntu akora abandi bariko baharanira iteka ry'igihugu muri karitsiye gasekebuye naho umushikiranganje w'amagara y'abantu yabujijwe kurengana aho yaragiye ku kazi mu gitondo acaruba amategeko asubira inyuma abatunganije imyerekano bo basaba abagira imyerekano kudakoresha ingufu ariko ngo nimbonera kure cyo kimwe n'abapolisi bagerageze kureka gukoresha ibigwanisho vyica Gabriel Fyiri aserukira amashirahamwe yishinze kugwanya ikiringo cha gatatu cha president Nkurunziza
nukuri turasagasagiye abantu bose bariko barakora ivyo biye ntihagira umuntu numwe yosubira kuko kwebwe ibintu byo guturira nukuri ntituri muri ivyo kandi twarabishikirije mugabo kandi turasavye abapolisi bari gukorana nimbonera kure ko baguma babivu gacane kwivyo bintu biriko birakogwa turumva hategwa magrenade turasavye bumve ko ubuzima bw'umuntu ari katihabwa
ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
tubiyutse n'icuti mwese ko muri kamarabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda turabandanya kuvuga ku myerekano ivugwa mu Burundi hamwe n'ingaruka ishobora kugira agaton rwasa arongoye urundi ruhande rw'umugambwe FNL avuga ko ubwicanyi hamwe n'ubugizi bwa nabi buri muri iyo myerekano bushora gutuma amatora ataba nkuko yateguwe reka tumutega amatwi mu kiganiro yaduhaye atangura atubwira ukuntu ibintu byifashe muri iki gihe
ko byifashe nuko ari uko dadaza kugandanya Nkurunziza yishimikije ingendo no vuga yuko atari igishinga ntahe abandanya yemeza ko abwiza kwitoza binyuranije n'ibwirwa shingiro bikanyuranya n'amasezerano ya Arusha kurundi ruhande naho abatemera icyo kiringo cya gatatu no guhonyanga kwa masezerano ya Arusha nabo bakabandanya imyerekano ariko kimwe gusa nuko biriko birahinduka ubu bigaragara yuko ububisha bwiyongera ko imbonera kure zambaye impuzu z'igipolisi cyangwa za gisirikare zitera amagrenade mu bari kubari bari mu myerekano zikabarasa uburyo nk'uyu munsi ho nyene amatwa asumira ngo zoba zisha abantu bashaka ku munani
mwavuze ikibazo cy'abatora ikibazo cy'ikiringo gatatu mwana musaba makuru avuga ko sentare y'igihugu jejwe ibwirizo shingiro yemeje amakuru avuga ko perezida Pierre Nkurunziza afite uburenganzira bwo kwitoza mbega umugambi wanyu iyo sentare murayihinyuza
twebwe tubona ko ari amanyanga yakozwe kuko kugira ngo iyo sentare yitugwe ubwambere nuko Nkurunziza ari kuba yatanze kandidatire yiwe ni ikayanga siko byabaye rero cyabaye igihushane bagiye n'uyu munsi n'uyu munota simibaza ko arashikana yo kandidatire yiwe no kuvuga yuko ari nzira batoye yo kugira ngo bemeze Zemi yuko Nkurunziza ashobora kwitwa urumva ayo namanyanga nk'ayandi ntacho bishobora gufasha igihugu ntibishobora no kudufasha gutera imbere muri demokarasi kandi nako rarumva urabizi yuko urashaka kugaya urubanza naho tubugaye intahe urubanza rwo baciye abarundi batari bakeretse natwebwe n'abandi benshi bararugaya cyane gose
muzo kunguruza
ryamana kiri ntayungurizo iyo sentare igira kuko kumbure uno kunguruje yo kunguruje mu yindi sentare yitwa ko ari sentare yagomba gucira imanza abantu bakomakomeye iyo nayo uwo mukuru w'igihugu wacu yarase kuyishyiraho kuko arazi yuko abo bakomakomeye ari bo bantu ba mbere barenga amategeko gusumba abandi
asigaye iminsi mike y'ingo ikiringo cyo kwiyandikisha kubaza kwitoza ku giti cy'imigambwe yabo canke urunani rwabo mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mbega icyo gikorwa mwarakiranguye mugambwe wanyu canke mu runani murimo
ntacyo turaharangura ariko turiko turagerageza kime gusa nuko tubona yuko urabye amategeko ku yanditse tubona semi ari ibindi bintu kizana by'amananiza kuko ari umwe apuriki irasaba abantu kandi ahantu hamwe hamwe batazuronka bivanye n'umutekano muke uhari ibyo rero urumva rero biteye impungenge kuko mu gihe itegeko rigenga amatora rivuga yuko uzana ibyabona bishika ku 200 ku karorero ibyo byari bihagije n'urutonde gusa wandika ariko semi ikisaba ibindi bipapuro harimo ibyo ubwiza kuja kurondera mu butegetsi ibyo rero turibaza ko ora gucereza rero ibintu n'ikindi nacyo nuko ntawo kwirengagiza yuko no muri iyo minsi seni nayo yiba yaratanze hari mu minsi ibiro bitugurura iminsi ya gatandatu n'iminsi ya mungu ibyo biro bya leta n'ahantu yavyuguruye urumva yuko muri rusange harimo imitego myinshi muri uru rugendo turimo
muribaza ko seni yo bifite umugambi wo kunaniza imigambwe itavuga rumwe na leta
irabishoboye nyine none erega ahanini yoyo abo muri sembe defdede bagiye hejuru bo barashima kandi barashimishwa
izo nzitizi muvuze zihavuye mu mugambi wanyu murabona ko mushobora kuja mu matora nk'uko amatora atekanjwe muri iki gihe
amatora ukuntu ategekanije iki gihe ntibishoboka ko abantu bayajyamo wowe nakubwiye ko imbonera kure zirwa zirica abantu zambaye gisirikare zambaye igipolisi none ayo matora umutekano wayo uzobucungerewe nande birakwiye yuko amatora yigizwayo abantu bakabanza bagatora umuti w'uru buhagarara kugira noneho abantu bose baje mu matora imiti bitekanye
ndumva rero ko nta mugambi wo gushikiriza umutekano zo kwitoza ku giti cy'umugambi wanyu canke ku giti cy'urunani mwa murimwo muzorungika muri seni ko niko ndavyumva
kumushikiriza ibyo kubikora turashobora kubikora mugabo tuguma dusaba yuko amatora yoba igihugu gitekanye koko
rwasa agaton umukuru urundi ruhande rw'umugambwe FNL murakoze cyane gose ku kanya maduhaye
murakoze namwe
hasigaye umunsi umwe ngo ikiringo cahawe abatetsi bashaka kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu ngo bashikirize umurwi seni ibisabwa mbega ibintu byifashe gute abamaze kwiyandikisha ni bangahe reka dutega amatwi umuvugizi wa seni umushirantahe Prosper Ntahorwamiye
nta barazana amadosi ariko hari abaciye ku biro bya seni guhitana impapuro zimwe zimwe buzuza turindiye ko amadosi yabo bayazana ariko gushikuru turiko turavugana nta dosi turakintu
abanyamigambwe eka abategetsi benshi bafise umugambi wo kwiyandikisha muri seni kugira ngo baze bahiganwe bavuga ko mubasaba ibintu by'urunaniza birimo amasinyatura 200 mu gihe kandi mu Burundi hatari umutekano muri iki gihe ivyo n'ibintu mushaka guhindura kugira ngo muborohereze
seni sigira amategeko izo bisabwa biri mu itegeko rigenga amatora niko bitegekanijwe
mu gihe mutubona abantu baje kwiyandikisha byogenda gute mwokongereza icyo kiringo
bishobora ko abantu bataza kwiyandikisha
hari amakuru yatangajwe avuga ko umukuru w'ishyirahamwe rya Afurika yoba yatangaje avuga ko muri iki gihe mu Burundi hari uruhagarara n'ingwano amatora adakwiye kuba muri seni ayo majambo yatangajwe n'umukuru w'ishyirahamwe rya Afurika mu yakira gute
bavyumvise nk'abandi n'icyumvira yatanze ariko nibaza yuko inzego zijejwe umutekano mu Burundi ariho ziri zizo bico zitubwiye
murashaka kutubwira mukatwibutsa abantu biyandikishije mu matora y'abashinga amateka banganiki imigambwe yandikishije inganiki
ni imigambwe 10 abigenga zitatu ni nanumenga zitatu sinabizi neza kumutwa kumenga nizo nimba nihenze
hari abanyapolitike bo mu Burundi nabo nyene bari ko aratira kama bavuga ko amatora toba muri iki gihe atamutekano hari mu Burundi naho tuzi ko hari ho ishira hamwe y'abasenyeri yajyate yakamo impande zose ngo zije mu matora yabashinga amateka zoba nkuko bitegekanijwe genekezo ya 2026 y'ukwezi kwa gatanu
twe tuguma dutegura amatora mu ntumbero yo kubahiriza ibiringo byategekanijwe homwe ho gri tsaduka bituma bitaba tuzagaragara hamwe n'abandi ariko ngo naco ndabivuga
Prosper ntahorwamye murakoze cyane ngo se kukanye maduhaye
murakoze namwe
abahinga banonose ibibazo vya politika avuga kwivye abaye mu Burundi mu mwaka wa 2010 aho imigambwe itavuga rumwe n'ubutetsi yanse kuja mu matora y'umukuru w'igihugu ngo bishobora gushika n'ubu nyamara ngo igihushane nuko abatavuga rumwe na leta bariko bakoresha ubundi buryo bushasha bwo kugira imyerekano reka dutega amatwi Christophe Muhire umuhinga yanonose ibibazo vya politika
kambere twabanza kwibutsa wenda batwumva nuko mgaba atari ubwa mbere ishyaka riri ku butegetsi ryamamaje abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakikuramo ngo mu matora y'ubushize hari habaye amatora mu mitumba bavuga ko habayeho kwiba amajwi barangije banga kujya mu matora y'umukuru w'igihugu ntibyabujije ko ayo matora aba none tugiye kuri ibibazo biriho ubu ngo mu Burundi haragaragara ko mu by'ukuri Nkurunziza arakunzwe n'abaturage nubwo harimo kutumvikana ku buryo Itegeko Nshinga n'amasezerano ya Arusha yanditse ariko byanze bikunze birumvikana ko nubwo amatora yaba mu mucyo Nkurunziza yabatsinda bo ari donc scenario nk'eshatu zishobora kuba scenario ya mbere amatora ashobora kuba scenario ya kabiri nuko Nkurunziza ari bukore uko ashoboye abamurwanya bakururire mu misikirano n'abakururira mu misikirano bakemera araba batsinze ku buryo amatora barayasubika Nkurunziza akomeje kuba perezida senario ya gatatu rero ishoboka nuko hari ushobora kuza nkuko imico yo muri kiriya gihugu imeze akaba yakora kudeta muri kiriya gihugu izo nizo senario eshatu mbona zishoboka muri iki gihe turimo
uvuze ko atari ubwa mbere ibibazo nk'ibi biba mu Burundi no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi byarabaye iyo ugenekereje ubona itandukaniro riri hagati y'icyo gihe n'ubu ngubu ryaba ririye
iki gihe ni uko abarwanya Nkurunziza bize ubundi buryo bushyashya icya mbere ni uko Nkurunziza asa naho yakoze kudeta y'Itegeko Nshinga ubu ni ukuvuga ngo n'abakurikiza amategeko mu Burundi ntacyo bashingiraho kuko kuva yaremeje ko kandidatire yiwe izabaho muriya igihe azaba yayitanze bizaba bigaragaje ko akoze kudeta amategeko nta bishingiro azaba agifite noneho ikindi bitandukaniyeho ni uko noneho abamurwanya nubwo ari bake ni igisobanuye ko uretse kuba amategeko yanditse mu buryo budasobanutse akaba Nkurunziza yarabirenzeho mu buryo byaryanditse ubu ngubu noneho bize uburyo bwo kujya mu mihanda uburyo bwo kujya mu mihanda nabwo buragaragara ko abo batwara mu mihanda ni bande ni abana ni babandi ishuri ryananiye abadafite akazi ni abantu abenshi majorite ni abantu batoya abo batoya nabo iyo bagereranyije na populasiyo y'u Burundi hafi miliyoni cumi zirenga usanga ari minorite mu by'ukuri irimo mu mihanda
uravuga ngo abantu bari mu mihanda ubu ngubu ni bakeya ugereranije n'abantu bashobora kuba bashyigikiye Perezida Nkurunziza cyangwa se ishyaka riri ku butegetsi CNDD FDD ariko nanone hari ikindi kibazo cy'igitutu guverinoma ya Nkurunziza ikomeje kotswa cyane cyane n'amahanga ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi uyu munsi Perezida wa komisiyo iho aho y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe Nkosazana Zuma yavuze ko mu gihugu cy'u Burundi amatora adashobora kuba kubera ikibazo cy'umutekano muke uri muri icyo gihugu icyo gitutu cyo ubona hari cyo gishobora guhindura ku cyemezo Nkurunziza yafata cyangwa se ishyaka rye
keretse abantu batasobanukiwe n'ayo mahanga ziriya communique bashyira ku karubanda akenshi ziba zitandukanye n'ibibera kulisi yandi bikunze buriya CNDD na Nkurunziza bafite en coulisse ibintu bitavugwa mu bunyegero ibintu bitavugwa mu itangazamakuru yandi bikunze icyemezo nka kiriya gikomeye nka kiriya cyo kuhonyora amategeko ntabwo bagikora badafite ibihugu muri ayo mahanga nyine wavugaga bisobanuye iki bisobanuye ko ibyo bakora byose ntabwo ari ubwa mbere za kudeta twumva umuntu yakoze kudeta akajya ku butegetsi amahanga akamwamagana akamwamagana ariko nyuma y'amezi atandatu nyuma y'umwaka ugasanga yicaranye ku meza asangira za champagne nabo ba perezida b'ibihugu b'ibihangange ariyo mpamvu ngewe mbona ko ibirimo bivugwa mu matangazo y'amahanga ntacyo bivuze igifite icyo kivuze cyane ubu ngubu ni uburyo abarundi bari bubyitwaremo.
Christopher Muhire umuhanga muri politike mpuzamahanga ndagushimiye cyane kuri aka kanyu duhaye ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane namwe.
Uhaze aricegera cyo mukuru wa sentare y'igihugu ijejwe ibwirizwa shingiro yarahungiye mu Rwanda mugenzi wacu Asumta Kaboyi aratubwira ibyo atangaza muri iki gihe.
Ni Magaritse Silveri, uri Vice Perezida w'Urukiko rushinzwe kurengera ubusugire bw'itegeko nshinga mu Burundi, yahungiye mu Rwanda akaba amaze icyumweru, nyuma y'icyumweru ahamaze yahaye ikiganiro itangazamakuru yari muri hoteli imwe ikorera hano mu mujyi wa Kigali. Yagarutse gato ku mpamvu yatumye ahunga ngo amaze kwanga gushyira umukono ku ngingo yemerera Perezida Pierre Nkurunziza kwiyamamariza indi manda. Uyu mutegetsi yabwiye abanyamakuru kubimo kubera mu Burundi ubu ntaho bihuriye n'amoko.
Hari habananiwe baratinyira ubuzima bwabo baravuga ati nta kundi reka dukiza gatwe twemere kusinya ko uwo mukuru w'igihugu ntaduhitane icyo kiringa kironke cyose nabaye muri abo uwo munsi nace ninjira mu cyo bita kwinyegeza nta kibazo cy'ubwoko kiri muri iki kibazo kibazo bayeshi nta kibazo cy'ubwoko na buke na gato ya kiringo kuko nagenda abwira ikintu kimwe imbere y'uko bahinduka abo twari kumwe barabahutu gusa agenda umutegetsi ariko barabahutu gusa ndakuvuga ko hari abatutsi bari bashyigikiye ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ariko agenda umutsi ariko n'abandi bahutu badashyigikiye ikiringo cya gatatu n'abari ko barigaragambye uno munsi biyamiriza icyo kiringo ntibazo bahende na gatoyi si abatutsi gusa harimo abahutu benshi.
Mu minsi ishize byari byavuze ko uyu muyobozi yaba yaratse ubuhungiro muri ambasade y'Amerika mu Rwanda ibi nabyo yagize icyo abivugaho.
Ngishikana cyo menya ko mu Rwanda umuntu wese yinjiye avuga ko ari impunzi abaronse ubuhunzi no kuvuga ko kuja muri HCR nshobora kuba naragiye cyangwa ntaragenda kuja gusaba ubuhungiro ahandi navyo biri mu burenganzira bwanje mu mategeko mpuzamakungu mugabo kuva nshitse ngaha nitwe impunzi kandi mu mategeko y'u Rwanda nimba ntihenze niko bambiye yuko ucinjira akavuga ko usabye ubuhungiro cyo impunzi rero ubuhungiro ashobora kubusaba ahandi hariho hose naharimo.
Ni Magaritse Silveri yanavuze kubitwa imbonerakure bakomeje gushyirwa mu majwi ko aribo baba bari inyuma y'ibibera mu Burundi. Yanagize n'icyo avuga ku makuru amaze iminsi avugwa ko mu mvururu zirimo kubera mu gihugu cy'u Burundi haba harimo abarwanyi bo muri FDL
n'abantu bitwara nka milice y'umugambi uri ku butegetsi bari bafite ibigwanisho bakora ibyo bashatse byose badahanwa bamaze no kurengera inzego nk'igipolisi naho nyine naho cyitwara nkazo baragitegeka nagenda gukaraho ko umunsi mpunga nagize amahere yose ashoboka ngashobora gushikira umupaka umupolisi ndamweretse ibindanga yarawewe yaragize ati umuntu n'umutegetsi aravuga aragomba kunyugururira mbona kwezera mbwira ngo kugurura turaguca umutwe numva ndaho nyine nimagade imbere yawe hama ndabona nti nimba bahari bavuga umuntu akibonera noneho ngenda vyibonereko niho ndacafata ingingo yo kugonga bariyeri ni ukuvuga ko imbonera kure ari abantu muhari bahari bavuga ngo muhari w'umugambi so muhari w'umugambi ni n'abagwanyi icyo ntakora ni uko nokwemeza ko nabiboneye ariko amakuru ari Bujumbura nasize ni uko bavuga ko babafata cyane baje kugora bari muri za manifestation hari nabo berekana kuri televiziyo mugabo icyo ntari kubwemeze ndi mu Barundi benshi bikeka kandi bibaza ko ari byo ariko sino cyangwa ngo mbese ngo barubona bonye
inshuti mwese mukunda iradiyo Ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye umunsi bigatenga tuboneyo kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe n'abadufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na Frederic Nkundikije amakuru nayo mwashikirijwe na Thomas Kamirindi mwakoze kudutega amatwi mu kanya kandi mushobora kubandanya mukurikirana ikiganiro giha ijambo abanywanyi bacu nimutangwe kandi ku mugoroba turabashikiriza ibiganiro vy'iradiyo Ijwi ry'Amerika mu kurindira turabifurije amahoro n'umunsi mwiza. Thank you.
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.